igisagara cha Ngozi cyavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo ibiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Icyo gisagara kizoba kirumanije imyaka ijana. Umwaka wa yubire wuguruwe icese kuri uyu wa gatandatu ku kivugo kigira kiti igisagara cha Ngozi urumuri rw'amaho. Songa Mbere Dajabu, musanire wa komine Ngozi, avuga ko ivuka ry'icyo gisagara n'izina mbere cyahawe gushika uno munsi rikomoka kuri kahise. Songa Mbere aragaruka kuri ako kahise.
Kubera ibikorwa by'urudandazwa rwari rwatanguzwe n'abarabu mu gihe cy'abadagi, abo nabo bakaba bari batanguriye muri karitsiye yitwa Majengo, yiswe izina n'abarabu rivuye mu rivuga ry'igiswahili kujenga, kuko bari batanguye kugwiza inyubakwa muri iyo karitsiye ubu yitwa Shikiro, kuko ariho hasikiye abajya gisagara ba mbere. Iki gisagara rero ku muntu w'Ababiligi ngo barashatse kucimurira mu mivo aho bita mu Karombwe, kuko hari kiyaya, ariko ngo ntibyaboreye kuko hari imibu myinshi, baca bagaruka hejuru ku mutumba ariho kandi bita ku Kangozi, kuko hadandariza isato z'ibikoko arizo bita mu Giswahili Ngozi, ari naho havuye izina Ngozi.
Albert Nduwimana, burumatari w'intara ya Ngozi, yamenyesha ko igisagara cya Ngozi kiriko kirazamura ibisagara bito bito impande zacu. Kubw'uwo mutware, iterambere ry'ibyo bisagara bishamikiye ku gisagara gikuru cya Ngozi ntigiyadukiza.
Ikindi iterambere ry'ibisagara bito bito bishamikiye ko ni ukurahura ubwenge no kurarira badakurangura. Abamvuga rero n'abagwiza tunga bo mu ntara ya Ngozi anavuga yuko kuri iyi saha Abanyengozi bajya kurangura ubwenge hanze cyangwa bakajya kurangura hanze, cyane cyane mu gihugu cy'Ubushinwa muri Dubai n'Ikampala, aha tukaba tubona ko barenga 150.
Abategetsi bakuru bakuru b'inzego z'igihugu batari bake bari bitabye urwo rubanza rubanziriza urubanza nyezina ruzoba mu ntango z'umwaka uza. Nk'intumwa ya Leta Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi, ati ibyo tuma intara ya Ngozi ikezwa ni byinshi.
Byaranguwe muri intara ntawo bidondagura ngo abimare, nacyo gituma twaje kubatera intege no kubakeza. Murazi yuko ikomine ya Ngozi yabaye makomine atanu ya mbere mu gihugu cyose, yashoboye kuronka amanota menshi cyane mu bijyanye n'intwari ibereye iterambere rusange no kunywanisha bene gihugu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'ikomine. Ibyo byose biza byiyongera ku bituma tubakeza twivuye inyuma mu ikomera amashyi menshi cyane.
Umwaka usozera ikinjana cyo gisagara cya Ngozi kimaze uzobuhuriranye n'uko Burundi buzoba buri mu gihe cy'amatora. Umukuru w'inama nshingamateka asaba Abanyengozi kwitegurana ubwitonzi.
Umwaka usozera ikinjana igisagara cya Ngozi kimaze kibayeho uhuriranye n'igihe Abarundi twese turiko turitegurira amatora y'umwaka w'2020. Ni igihe gisaba ubwitonzi ntangere ndetse n'ubukerebutsi kugira ngo umwansi w'amahoro ntazaronke ahamenera baduteze umutekano muke wotuma aya matora atagenda neza.
Gushika uno munsi igisagara cya Ngozi gifatwa nk'icya gatatu mu bunini mu Burundi, kiza inyuma ya Bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi na Gitega giheruka kuba umurwa mukuru wa politike. Kiba igisagara cya kabiri cyo hagati mu gihugu gihimbaje yubire y'imyaka ijana inyuma y'igisagara cya Gitega cyakoze urubanza nk'ubwo mu mwaka w'2012.